muteza amatwi radio y'i America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuti banwanye mwerewe neza ne Eugenie Mukankoso ngiye kubasuhuza kuri radio y'i America mu studio ya gatanu. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi muradukurikira kuri imigorongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Abahinzi mu duce twa Bugesera mu Rwanda bugarijwe nibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryinshi ryatumye ibyo bateye bitera. Abo ni bamwe mu bahinzi mu duce twa Bugesera turimo kwibasirwa n'ikibazo cy'izuba ryinshi. Rishi Sunak niwe uzaba minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza nyuma yuko atsindiye kuyobora ishyaka rye. Minisitiri w'ubuzima wa Uganda yatangaje uyu munsi kwa mbere ku gihugu cye cyemeje ko abandi bantu 9 banduye Ebola mu murwa mukuru Kampala. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza zaburiye ko hashobora kuba ibitero mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya nimujye kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Rishi Sunak niwe uzaba minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza nyuma yuko atsindiye kuyobora ishyaka rye. Sidney Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Azobabaye umushikiranganji wa mbere atari umuzungu mu mateka y'Ubwongereza. Sunak w'imyaka 42 abise amamuko mu Buhindi kubera ababyeyi biwe baturuka muri icyo gihugu. Rishi Sunak yatsinze uwo bahiganwa Penny Mordaunt atashyigikiwe bihagije n'abashinga amateka bo mu mugambwe bombi bamukamwo. Yamenyesheje ko ashyigikiye Rishi inyuma y'uko avuye mu ihiganwa. Umwami Charles wa gatatu azomusaba gushyiraho leta inyuma y'uko azobasubiriye Liz Truss yatanze imihoho amaze iminsi 44 gusa mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere. Byitezwe ko yemeye gutanga imihoho kwa Liz Truss ku muhinga mu wundi munsi wa mbere cyangwa ejo ku munsi wa kabiri. Rishi Sunak yigeze kuba umushikiranganji w'ikigega cya leta azobabaye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza agira gatatu mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri. Azoba ajerwe gutuma ibintu bisubira gutekana mu gihugu kimaze imyaka itari mike kirimo ibibazo bya politike n'ubutunzi. Byitezwe ko agabanya bikomeye amafaranga leta ikoresha mu gihe Ubwongereza buriko buja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi bitewe cyane cyane n'ibiciro by'amasoko ntangangufu n'ibifungurwa itera byiyongera. Rishi Sunak ashikiye amabanga yiwe mashasha mu gihe umugambwe wiwe wiciyemwo ibice.
Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani ejo ku cyumweru yabonanye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amasaha make nyuma y'uko ashyizwe muri uwo mwanya. Nanone Fidel Niyongabo.
Abategetsi babiri babonanye mu mwiherero mu kiringo kirenga isaha ku murwa mukuru w'Ubutaliyani Roma. Inyuma yaho Macron yemeye ko bazokorera hamwe biciye mu biganiro. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyani Giorgia Meloni vyatangaje ku biganiro yagiranye ku munsi w'Imana na Perezida Macron vyaranzwe n'umutima wa kivandimwe kandi vyaringira kama bimenyesha ko ivyo biganiro vyari vyerekeye gufatira hamwe ingingo zihutigwa zerekeye ibiciro biri hejuru vy'amasoko ntangangufu gufata mu mugongo Ukraine n'ikibazo cerekeye abimukira. Ibiro vya Perezida Macron navyo nyene vyatangaje ko ibiganiro abategetsi bombi bagiranye ku munsi w'Imana vyaringiriye akamaro kandi vyubaka. Meloni na Macron barumvikanye ku vyerekeye kubandanya gukorana ku bibazo bikomeye biraje ishinga umuryango w'umwe bw'Uburaya bitibagiye kubahiriza inyungu z'ibihugu byabo ku giti cyabyo. Umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'umwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko yavuganye ubwa mbere ku telefone n'umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubutaliyano Giorgia Meloni ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Ursula von der Leyen yamenyesheje ko yiteguriye gukorana mu buryo bwubaka na Meloni.
Tuve ku mugabane w'Uburayi noneho twerekeze mu karere ka Afurika ku mugabane w'Afurika. Minisitiri w'ubuzima muri Uganda yatangaje uyu munsi kuwa mbere ku gihugu cye cyemeje ko abandi bantu 9 banduye Ebola mu murwa mukuru Kampala. umubare w'abamaze kwandura Ebola umaze kugera kuri 14 muri iyi minsi birishize. Nanone Fide Niyongabo
abandi 79 basanganywe Ebola ku munsi w'Imana baturuka mu muryango umwe w'umugabo yapfuye inyuma yuko yanduye iyo ndwara. Abo bantu bose bava mu gice cya Masanafu cyo ku mugwa mukuru Kampala, nkuko bitangazwa n'umushikiranganzi ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng. Undi umwe ni umukozi ajejwe amagara y'abantu yavuye uwo mugabo yapfuye n'umufasoni wiwe. Umushikiranganzi ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng asaba abanyayuganda kuba amagabo. Umuvugizi w'ubushikiranganzi bujejwe amagara y'abantu Emmanuel Ainebiona yatangaje ko abanduye bose Ebola ku mugwa mukuru Kampala bari bikumiye igihe berekana ibimenyetso byayo mu byagabanije gushobora kwanduza abandi. Ebola yatanguye kwiyadukiza muri Uganda mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka mu gice kiri hagati mu gihugu. Yaratandukiye mu mugwa mukuru Kampala mu ntango z'uku kwezi. Ubwoko bwa Ebola buriko buribonekeza muri Uganda ni nko bwibonekeje muri Sudani. Nta rucanco rukora neza ruraboneka kuri ubwo bwoko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ababa mu rwa mukuru wa politiki wa Nigeria Abuja baryamye amajanja kandi birinze kugira aho bajya nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza biburiye ko hashobora kuba ibitero muri uwo mujyi. Fide Niyongabo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byagabishije ku byerekeye ibyo bitero mu gihe hari impungenge zikomeye ku mutekano muri Nigeria ku munsi w'Imana. Ambasade ya Amerika yamenyesheje ko ibibanza bishobora gutegwa birimwo inyubako za Leta, ibibanza abantu basengeramwo n'ibindi abantu benshi bahuriramwo. Yasavye Abanyamerika kwirinda kugira uruja n'uruza mu gihe bidakenewe cyane no kwirinda kuja ahantu hari abantu benshi. Ambasade y'Ubwongereza nayo nyene yafashe ingingo nk'iyo ku Bwongereza bari mu gisagara cya Abuja. Igipolisi kijeje iperereza cya Nigeria cyasavye abanyagihugu kuguma batekanye bagafata ingingo zikenewe kugira birinde ivyo bitero. Ibitero vy'inkumbi irakogwa ku banyagihugu baba mu bice bitandukanye vyo mu buraruko bw'igihugu. Inteko zijejwe umutekano muri Nigeria zagabishije muri kahise ku bitero nk'ivyo bishobora kuba ku mugwa mukuru wa politiki Abuja usanzwe nawe nyene uri mu buraruko bw'igihugu. Mu kwezi kw'indwi abanyororo bagera ku gihumbi baratorotse ibohero ryo ku mugwa mukuru Abuja mu gitero cakozweho n'intagondwa zishigikiwe na Leta ya Kiislamu.
Fide Niyongabo urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari ya Afrika. Imirwano hemaze iminsi ishyamiranije umutwe w'inyeshyamba za ma 23 na Leta ya Kongo yongeye kubura mu miri iminsi ishize irakomeje. Ubu abatuye mu gace ka Rutsuru no mu tundi duce twa hafi yaho baravuga ko bumva amasasu menshi kandi bafite ubwoba. Mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana na Aimable Gafurura, ni umushakashatsi mu bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ibidukikije, atuye Rumangabo hafi ya Rutsuru. Atangira mubwira uko hari kubera imirwano hiriwe hameze uyu munsi.
Ubu imirwano iri mu karere ka Bweza ahantu bita Ntamugenga n'ahandi hanzu banyeshyamba ba M23 bari bavuye gutangira irasiyoni ahantu bita Ikazuba, ariko buno amasasu gaca ari kumvikana kure cyane Ikazuba na Ntamugenga.
Ako Ntamugenga na Ikazuba hari cyo gute uvuye mu karere ka Rujuru?
Ntamugenga na Kazuba ndakenga ko haba ibirometero nga 11, ariko kugira ngo ugere Ikazuba ni 14. Uciye Rutsuru ukanyura Ikarengera ukanyura Igitarama ukagera Kazuba ni ibirometero 14.
None kutuye Rumangabo amakuru ya hano Kabweza uvuga ko hari kubera imirwano na Ikazuba, amakuru yabo yamenya gute?
Jewe uko nakubwiye ndi umushakashatsi ukorera bya kiremwa muntu n'ibidukikije, kandi ngaba mvuye mu kanya Irucuru yo hagati mu by'ubushakashatsi.
None imirwano ishyamiranije M23 na Leta ya Kongo aho uri cyangwa aho wavuye mu gitondo, hari amasasu wumvise, hari abantu bari guhunga, urabona abantu bameze gute?
Amasasu arikumvikana na kandi arandubi leta irubare hamaze kugwa imibombe abo amabomba tatu gatewe na M23 abaturage bo bita mugenda bo bamaze kuva mu ngo zabo bageze irubare ahantu bita irubare benshi n'abandi bari muri lokalite ya Kako donc nino n'agasisi lokakurikiye nta mugenga bamaze kurenga ahantu bita guhuri
hari abantu baba bishwe n'ibyo bibombe uvuze byatewe
abantu bari mu bitaro ari ngomerekenga zitano bose bari mu bitaro
ari cyo ubuyobozi bwabo bwatangaje kuri ibyo bitero
ubuyobozi bw'uburu kubwira abaturage ngo nibatuze kandi n'umuvugizi w'abasirikare nawe yavuze ko igisirikare cya Kongo kiri kurwanya kugira ngo tugire umutekano
umuntu wumva amakuru ariko utazi utwo turere wavuze turi kuberamo imirwano na rucuru yo irazwi cyane afitiye mu maro kigoma ku buryo uyu munsi uri nk'utanga ubutumwa bwawe bwa ruguhe ku muntu utuye goma kugira ngo amenye uko amakuru yaho ngaho ni ameze mvuze goma kuko ni wo mujyi munini waho ngaho mu karere ka Kivu ya ruguru ndetse hegereye n'u Rwanda
ndamugenga na kazuba na ahantu hava ibiryo cyane bijya mu mujyi mukuru w'i Goma kandi na karere gatuyemo abaturage b'abahinzi ni ukuvuga ngo intambara nizigumya kumvikana muri ndamugenga cyangwa se muri bweza zagira ibintu bibi cyane ku bugingo cyangwa se ku mibereho y'abantu batuye Goma kuko ni abahinzi kandi n'ibyo basahuye byose bija mu mujyi mukuru wa Goma
ushobora kwibutsa abumva ijwi rya Amerika impamvu y'intambara
impamvu yayo ngo ni uko guverinoma ya Kongo ifite za akoro na M23
ubwo uri kuvuga amasezerano leta ya Kongo yasinyanye na M23 leta ya Kongo ikaba itarashyira mu bikorwa
usibye ko na guverinoma ya Kongo ikaba iri kubabwira ngo ntibashire intwaro hasi bamanze bashaka umutekano hanyuma nibo babona kunda uko bakongera kuganirira ayo masezerano
Aimable Gafurura umushakashatsi ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibidukikije uri Irumangabo ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye cyane
tuve muri Kongo tujya mu Rwanda abaturage bo mu duce tw'intara y'uburasirazuba barataka inzara nyuma yaho izuba ryinshi rimaze kwangiza imyaka yabo abashinzwe ubuhinzi barakangurira abaturage kuyoboka umuco wo kuhira imyaka inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
Ubwoba bw'inzara ni bwinshi ku baturage basanzwe babeshejweho n'umusaruro w'ibyo bahinga iki kibazo gikomeje kuvugwa nyuma y'aho imvura bari biteze muri iki gihembwe cy'ihinga bayibuze imyaka bahinga ikuma itarera hirya no hino mu gihugu aho ijwi rya Amerika ryashoboye kugera hari aho usanga imyaka yarumiye mu mirima rimwe na rimwe ntunamenye ko uwo murima wigeze uhingwa iki kibazo kigaragara cyane mu ntara y'Iburasirazuba bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Ririma mu Bugesera nafumbwe muri Rwamagana bagaragaje ko imyaka yumye itarera
ibishimbo bamwe bateye bandi batarakera abandi byarumye abandi ntibyameze no iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishimbo turi kubibagara turi kurya n'imishogoro ku bishimbo none ubu nyine ubwo mbese ni ukurya umukungu wabugeze bimeze nabi te
twakamura kigeze kugwa tuteye ibigori n'ibishyimbo tumaze kubitera biramera nyuma yo kumera rero hahise haza ikiza cy'izuba ubu cyaravuye cyane ku buryo ibigori n'ibyari byameze bimwe bimaze kurangira kuma
habeho bene akajojo kurushaho turahinze kare rwose bagahinda karatwishe
nta ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye nta naho ajya gukora akazi nta wakamuha kuko nawe ntaho yabakuye amafaranga
aba baturage bavuga ko ikibakomereye kurushaho ari uko bugarijwe n'izuba mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko byazamutse cyane
ariko nkubwije ukuri ngo ibishyimbo utwara byibagiwe ikiro ni cyane
ubu ibishyimbo mu cyumweru gishize byaguraga ijana ubu byazamutse naho byahabiri kugera mu cyane no mu cyatanu n'ubu n'umuceri ikiro cyageze ku cyatandatu
twakanuye amaso ibintu biragenda mu isoko akagemera ko ibishyimbo ni bibiri
umuntu ukora akazi gaciriritse dufata urugero nk'umuyete ahembwa 2,500 ikiro cy'akawunga kigura 1,200 ikiro cy'ibishyimbo kigura 1500.
Izamuka ry'ibiciro ku masoko ntiritunguranye kuko mu kwezi kwa 10 kigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari cyatangaje ko ibiciro ku masoko byiyongereho 13.6% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize muri aya mezi. Iki kigo cyavugaga ko by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro byiyongereho 28.5% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize. Ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyo gikangurira abaturage gushyira imbaraga muri gahunda yo kuhira imyaka. Leta ivuga ko yashyizeho nkunganire muri iyi gahunda aho abaturage batanga 50% y'ikiguzi cy'agaciro cy'igikoresho cyo kuhira, leta igatanga 50% asigaye. Abahinzi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bo leta batangira 75% nabo bakishyura 25% ku gikoresho baba bashaka kwifashisha buhira. Kanashariye Bucagu ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB yabwijwe rya Amerika gahunda bafitiye iki kibazo.
Ubu turi mu bikorwa byo gukangura abahinzi ibikorwa byo kuhira, ntabwo turakora assessment mu by'ukuri.
Bamwe mu bahinzi begereye imigezi bo bemeza ko batangiye kuhira ariko ikibazo kiracyari cy'abahinga imusozi.
Nyine muri salima twegereye amazi ariko ubutaka bwose bwabo ntabwo bwegereye amazi. Igasozi ho nyine ubwo ni ukuma bisanzwe kuko nta kindi babigira icyo babikoraho kuko kuvomera bo ntibyanakunda.
Kubona amazi biragoye nubwo mu Bugisata takundaga kuboneka, ariko iyo izuba ribaye ryinshi n'aho bayavana arabura. Ku mazi uba ufite moteri aruhira yakoresha na rozwari ariko nabo ntabwo byadutunga, ni imboga bahinga.
Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi barakora wamenyekana ingaruka zimaze guterwa n'iri zuba, ariko abaturage bo bakemeza ko izi ngaruka zatangiye kubageraho.
N'inzara iyo umuntu abonye n'icyo kiro cy'ubugari cyangwa nka 500 ubwo ni ugusoroma agasombe nako bakakwirukanka ati tuvire mu myumba sigare ibihe byakomeye.
Mu minsi yashize twagiye dukusanya n'inkunga bamwe tugenda abagenzi babo babafasha, usibye gusa kurumva yabaye nye kubera ko bafatwaga n'abagenzi babo kandi nabo ntacyo bafite.
Abantu barakanuye amaso n'abajura barasaze
barahari bamwe batabona ibyo kurya rwose, nuko dutabariza mukadufasha namwe mukatuvugira.
Ibura ry'imvura muri iki gihembwe cy'ihinga ntibyatunguranye kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyari cyaratangaje ko guhera mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 12 uyu mwaka hari ibimenyetso bigaragara ko imvura izagabanuka cyane ugereranije n'iyaguye mu myaka yashize. Iki kigo kandi kivuga ko imvura nkeya izaboneka mu duce tw'iburasirazuba ndetse no mu duce tw'intara y'amajyepfo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanyagihugu bo ku mitumba yo muri komine n'intara ya Gitega mu Burundi ahazanyuzwa umuhanda barifuza gusobanurirwa neza ibijyanye n'uwo mugambi. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yakoze yifashishijwe abakunzi bayo mu Burundi, dusomerwa na Thierry Vendashimiye uri Kigali mu Rwanda.
Abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye muri komine y'intara ya Gitega bakiriye ubutandukanye iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi n'igituro cya gari ya moshe mu turere batuyemo. Bamwe babona ko iryo barabara rigiye gutuma bomoka, abandi nabo bakabibona mu iterambere.
Iyo nkuru ngitanguye kuyumva n'umutima warataye ikibanza ntizanyorohe. Urumva cyo bisanzwe mfite umuryango munini kandi mbangaha nyine. Hanyuma rero nca ntangura kwiyumvira nti none jewe uyu muryango nzawujana maze kubyumva.
Ashana zakiriye nabi cyane, byarambabaje kubera bavuga ngo mugomba mwomoke muje kure mu mukanda.
Iterambere ni ryiza ntawujyanga, kandi turaze hose aho bagenda baraca benshi haba ari iterambere. Kuza nk'uno mutumba nta barabara ryiza dufise, nta matara dufise, ibyo byose urumva haje igituro agaca n'ibarabara byose bitazoca biboneka kandi bari
cyo kuri faraza kiriye neza kuko nk'umuntu amatinya kankiyo o tarabonye barabara kindaraye icyabere kwashimye n'icyo nyene.
Abo banyagihugu bagasaba leta kurunge ku muhinga iyo basigurira ibijanye n'uwo mugambi na cyane cyane ibijanye n'ingene umuzibukiro uzotangwa kugira ngo imitima isubire mu nda.
Isha twosaba nuko yorungikanye n'abantu bakaza bakaduhumuriza data bakatwereka ahantu kizoca bakavuga ati aho kitazorengana aha namwe n'imipanga ho muba ni nk'iyo tuvuga ati aho kizoca naha aho dusigaranye naha tureke kuguma twumva ibiguruka bariya bavugibi nta kuri turamenya
abajejwe intwaro batowe kuri iyo mitumba hazocishwa iryo barabara ry'indarayi bamenyesha ko ibibazo byose bashikirizwa nabo barongoye bamaze kubishikiriza ababijejwe
nkuko abenegehugu bagwadushiriza baravuga yuko batabona neza ikijanye n'umuzibukiro kungene cyabagitunganije mugabo hatwebwe turi mu ntwaro turagerageza tukabahumuriza tukababwira tuti icyo kibazo cy'umuzibukiro turiko turakibabariza imbere ingene kimeze kugira ngo leta ize idushikirize ukungene ikibazo cy'umuzibukiro kizogenda twebwe nko mu ntwaro turahumurije ko kimeze neza atamwene gihugu azohava ava mu gatongo cyangwa mu pasa yahora arimwo ngo agende adahawe umuzibukiro
umushikiranganji mubyejejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane arahumuriza abo banyagihugu ko bazoshumbushwa ibyigwa bijanye n'ingene imizibukiro izotangwa bikaba byaratanguye
inzu yawe ibikorwa kumbeyimuhora ntarigoro izoshumbushwa
itegeko ry'umukuru w'igihugu ni merijana akarongo gakitse 136 ryo kuwa 27 nyakanga 2022 ritomoye ryo barabara rizoca ku mitumba ya Rubambyi Songa Rugari Gitamo Birohe na Rutegama muri komine Gitega mu karere karimo ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko iryo barabara ry'indarayi rizoca mu bihugu bitatu Tanzania Uburundi na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo byari bitegekanijwe ku bikorwa byo kubaka igice cyambere cy'iryo barabara ry'indarayi kuva Uvinza mu gihugu cya Tanzania gushika imusongati mu Burundi yotanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bikazorangira mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2026
mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye arakoze kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi mwabyumvise uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro cyangwa se inshamake ikiganiro tubategurira ku munsi ukurikiyeho ku murongo wa telefoni kumwe na mugenzi wanjye Oriane Itangishaka Oriane wiriwe neza
ejo ni mukama
ejo rero duhise iki
ejo tuko turategura ikiganiro cyerekeye abakenyezi nk'uko mubizi ku munsi wa kabiri dushimika cyane ku bakenyezi n'abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi mu ndwi heze indwi irenze ku iminsi mikenya u Burundi bwari buriko burahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi mwirimizi u Burundi rero bwarahimbaje umunsi kumwe n'isi aho abakenyezi bo mu mitumba itandukanye bamwe bavuga ko nubwo mu nzego zo hejuru hari abakenyezi babaserukira bavuga ko atanyungu nyinshi babibonamo rero basaba yuko leta yoshira inguvu nyinshi mu buryo igisata cy'uburimyi cyoshobora guteza imbere uwo mukenyezi mwirimizi biciye kuri uwo mukenyezi mugenzi wiwe nibyo tuzoshihweza rero ku munsi w'ejo wa kabiri ingene umukenyezi mwirimizi yotera imbere kurusha
yego urakoze Oriane Itangishaka ubwo abakenyezi rero bazabe hafi kandi abirimizi bazagire uruhare runini muri kiganiro cyacu turabatumiye Radio y'Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igihugu cya Serbia cyafashe icyemezo cyo guhagarika kwakira ku butaka bwacyo abarundi batagira visa Serbia isobanura ko ari ku mpamvu z'umutekano no guhagarika abarundi benshi bacayo bagiye gusaba ubuhungiro mu bihugu byo mu Burayi umunyamakuru y'Ijwi rya Amerika Pierre Cavin iyo nkuru araduhimbye ibisobanuro
Amasezerano yahagaritswe n'igihugu cya Serbia yamaze gutangura kugira ingaruka mbi ku Barundi bariko baja muri icyo gihugu cya Buraya. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abarenga 50 basubijwe inyuma bakuwe ku kibuga cy'indege cya Qatar na Turikiya. Bamwe mu bari bageze muri Turikiya bahamagaye ndetse userukira Burundi muri icyo gihugu kugira ngo barabe ko yobafasha maze bakabandanya urugendo rwabo. Yamara ambasaderi Gerard ntagwaroje bike bako yabishuye ko bitagikunda. Umwe mu batelefonye ambasaderi w'u Burundi muri Turikiya
ubu rero hadutse ikindi kibazo haba baguza amatike haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yonyine basaba ngo nitegeko ryadutse
none visa tarewumve ico si kibazo cyo kubaza muri Turikiya
none mwo dufashe iki nka twe turi ngaha muri transit
ndo twitwa fashiki ari cyo kibazo cyatse muvugane na kompanyi kompanyi ni itegerewa kubavugira kuko ni mushobora kuririnda igihugu cy'u Burundi kumbani kivu melele ata sita mufisi ukubuka ya wazanye hizi yuko mufisi giza
ayo masezerano ate imari na yemejwe muna angozumga kawi humbibiri na milongibiri hagati Burundi na Serbia yavuga ko abanyagi hugu bivyo bihugu bibiri bemerewe kubijamo batarinze gusaba uruhusha gwa visa obo itangazo rya leta ya Serbia ryagiye habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abafise ubwo burenganzira bwo kudasaba visa arabakoresha pasiporo y'abanyacubahiro gusa bita pasiporo diplomatique hamwe n'abarungitswe na leta kumvoza kazi Burundi bavuga ko boziyo ngingo naho butarabimenyeshwa ku mugaragaro umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Ines Sonia Niyubahwe yabwiye ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko igihugu kanaka gifata ingingo z'umutekano
ugushira mu ngiro rero ajya amasezerano bikogwa ahanini bivanye n'ubucuti ibihugu bifitaniye ndetse no kwizerana kubw'ibyo rero bajya amasezerano kenshi usanga harimo agace kavuga neza yuko mu gihe ho bahariho imvu zijanye n'umutekano ziranye no gukingira amagara y'abene igihugu cyane izindi mvu izo zose irashobora gufata ingingo yo kugabanya abashobora kuronka impusho zo kwinjira ku butaka bwacu
kuva mu ntango z'uyu mwaka abarundi batanguye kuja muri Serbia ku bwinshi bishimikije ayo masezerano bagira Serbia nk'inzira ibashikana gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vya Buraya nk'ububirigi ubuswisi ubutaliyano n'ahandi abarenga 200,000 bari bamaze kujayo muri ubwo buryo umuryango bumwe bwa Buraya urashima iyo ngingo ku rubuga rwa Twitter komisera jeje bibazo byerekeye umubano mwiza Oliver Valeri yagize ati turashimiye cyane twivuye inyuma igihugu cya Serbia cyafashe ingingo yo kuja ku murongo w'ibindi bihugu bya Buraya ku byerekeye kwinjira muri cyo gihugu hasabwe urusha rwa visa twizeye ko vuba hazogira igihinduka umujyango w'ubumwe bwa Buraya wari umaze igihe wiyamiriza inyifato ya Serbia uburayi bwita ko ari yo kureka abimukira benshi bakaja gusaba ubuhungiro ikinyamakuru Libre candikirwa mu Bubiligi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuro 8 mu kirengo c'amezi atatu aheze ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia harimwo n'abanyarwanda abakongomani abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vya karere ka Afrika y'ibiyaga binini yamara n'inzira abayiciyemwo bavuga ko itoroshe na gato nk'uko uyu twese Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwamenyekana kumva z'umutekano yabitwiganiye avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu avuye muri Serbia kugira ngo ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro
kumva Serbia imeze nk'inzira igemeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu nje sinaraye no muri Serbia
ibi byari byatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONRCT Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamureta guhagurukira icyo kibazo Maitre Prime Mbarubukeye atwagiye ishami ryigenga kuri mikro y'ijwi rya Amerika
twasanze itike y'indege uva mu Bujumbura ugenda Serbia ugaca wongera po Serbia ugenda no mu bindi bihugu nk'ububirigi bigutwara hafi imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi ubwa mbere gukurikiranira hafi izo ngendo kugira ngo aya masezerano leta y'Uburundi yagirane na Serbia ntazashobore gutera ingorane ibindi bihugu gutyo bishobore kurinda abazoba bavyifuza kujya muri ico gihugu kugira ingorane bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe
amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye nuko ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines ikunze gutwara benshi muri Serbia ibiro byayo i Bujumbura zamaze kumenyesha abadandaza amatike y'indege ko kuva kuri uyu wa mungu ata muntu bazotwara muri ico gihugu adafise uruhusha rwa visa Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubw'ijwi rya Amerika
arakoze mgenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru tugezeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye tubabwire muri make ariko ko Rishi Sunak ariwe uzaba ministri w'intebe mushya w'Ubwongereza nyuma yuko atsindiye kuyobora ishyaka rye ministri w'ubuzima muri Uganda yatangaje ko igihugu cye cyemeje ko abandi 9 banduye Ebola mu murwa mukuru Kampala kandi ku mubare w'abanduye bose maze kugera kuri 14 muri iyi minsi ibiri Tutire mwarimu duteza amatwi tuzongere guhura ku muyandi makuru yacu mu bakurikira kuri radio Ijwi rya Amerika basezeranyije ko tuzakomeza kubanogera ku munsi ku wundi. Ku buhanga bw'ibyuma hari bagenzi banjye Kelly na Shawn yarafatanije na Nadia Taha kuri mikro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Mukomeze kugira ibihe byiza.